Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kubona hashoboye gusubira kuboneka ijwi rya Parcel rigira abanyagihugu mu gihugu, bikabamurikira ku bintu bimwe bimwe tuwe n'akanyamuneza.
Uwo ni Bwana Faustin Ndikumana, umuyobozi w'ishyirahamwe Parcel. Ni nyuma y'uko guverinoma y'u Burundi yongeye kwemerera iryo shyirahamwe ko ryakora. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye imihanda yangijwe n'imvura mu ntara ya Kayanza, hamwe n'abaturage bo mu ntara ya Cibitoki bahawe amabwiriza yo kutagurisha umusaruro wabo mu Rwanda, turazibagezaho mu kanya gato. N'amakuru yerekeye u Burundi kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Prokireri mukuru w'u Burundi yongeye kwemerera gukora habiri mu mashyirahamwe yari yahagaritswe hagafungirwa n'amakonti mu mabanki. Umunyamakuru wacu Eroje Wirika neza adufitiye inkuru irambuye.
Ayo mashyirahamwe ni Parcel yishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike kwiterambere rirama, hamwe na AGCB rihurikiyemwo abanyamategeko b'abakatolika mu Burundi. Mwikete ryanditswe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika kwa 25 ku kwezi Valentin Bagorikunda amenyesha ko bitakiri ngombwa kwa ayo mashyirahamwe akurikiranwa n'ubutungane Inopportunité de poursuite mu Gifaransa. Mushikiriza manza kizigenza wa Republika kandi yaciye yandikira amabanki n'andi mashyirahamwe yo kuguranana, ayabwira ko ingingo yo guhagarika amakonte y'ayo mashyirahamwe abiri itakiri mu ngiro. Umukuru w'ishyirahamwe Parcel Faustin Ndikumana avuga ko iyi ngingo yayakiranye akamwemwe.
Njyewe nuvuga yuko ari akanyamuneza gafatiye kuki kubona igihugu cy'u Burundi mana kiri mu ngorane nk'izi za politike zijana n'iby'umutekano, zijana by'ubutunzi n'imibano, kubona dusiye kuronka akaryo ko gutanga ubutumwa natwe bushobora kumurikira Burundi, ubutumwa ushobora gutuma duterera kugira igihugu gisubire mu nzira nziza nk'uko twamye tubikora. Ishaka Parcel mere n'akanyamuneza tumva ibishikirizwa unyi ku maradiyo. Kubona hashoboye gusubira kuboneka ijwi rya Parcel ibyira abanyagihugu mu gihugu, bikabamurikira ku bintu bimwe bimwe tuwe n'akanyamuneza.
Umukuru w'ishyirahamwe Parcel arashimira ubutungane bwumvirije dosiye y'ishyirahamwe ryiwe, akabusaba kwirinda gufata amadosiye mu kivunga.
Urabona amadosiye nk'ayo afatira mu kivunga ngo dosiye ngo irimo abantu abana mu bintu bijanye n'icyaha, umwe wese arabamubaza ati ubuhara bwawe ni uwuhe, twita ko turi mu ntwaro rusange uko bimeze, gushikiriza icyumvira cy'aho umuntu ahagaze ibyo si byazira. Ndashira kuba ipozisiyo yanjye idahura n'iya naka, idahura n'iyo uri ku butegetsi. Ibyo ni ibintu dufite ni uburenganzira. Mugabo ande uri ryo penalty umwe uti uwo muntu wamfashe nishe icyo kintu wamfashe mbomoye ni ikihe? Icyo gituma tubasha gutera intege ubutungane bumwe bumenya yuko mu kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu nzira nziza uruhara rwabwo burahambaye. Ubutungane butegetsa kuba ubutungane bwigenga bwuzuriza abantu, ushobora kuba arbitre kuko muri politike abantu kurenganyana muri politiki biramaho. Mugabo igihe atari ubutungane rero ushobora kuza burarenganura abantu, bukingira abantu kugira amategeko yubahirizwe ni ngorane.
Faustin Ndikumana yibutsa ko uruhara rw'amashyirahamwe yigenga ari ntangere mu guhanira inyungu z'abanyagihugu nubwo bafise abashinga amateka bitoreye, ariko amashyirahamwe yigenga nayo yavunira akagohe kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitiki. Abajijwe ku ishyirahamwe Parcel ryuguruwe kugira ngo rikorere mu kwaha k'ubutegetsi, Faustin Ndikumana yishyuriye bikurikira ababyibaza.
Njyewe ngira cyo nicwa n'agatoyo ngira iyo Abarundi ubunyu kubera ingorane y'ubucaciyemwo kumbura inzu ingorane zibishije benshi, umwizero waragabanutse, abantu bafatira ku coroshe ntabenda gutohoza byinshi. Iki kiba cyaba mu gicagenzu kuje nagira nabahumuriza, novuga yuko jewe nabahumuriza ishyira Parcel riguma giharanira inyungu z'Abarundi bose miliyoni 10. Intwaro zamyeho ziguma zihinduka hakazi izindi, twebwe turi abantu baharanira inyungu z'Abarundi bose. Ishyirahamwe Parcel rishobora kuduhuka ku vyiyumviro riharanira bihagaze ku ntwaro ibereye rusangi, muzovyumva ko nibyo bizokiza iki gihugu. jewe rese no kuvuga ngene uruvango je shiranye parseme ngo Faustin Ndikumana ngo napfundikiwe ngo nabantu ngo nibishoboka ivyo ndabisubiyemo ntibishoboka ndabivuze gatatu ntibishoboka
mu mezi ya 11 na 12 umwaka w'2015 amashirahamwe yigenga 13 yari yafatiwe ingingo yo kwankirwa gukorera ku butaka bw'u Burundi ivyagateganyo ubushikira nganje bw'intware hagati mu gihugu bwari bwayagirije ko yafatikanije n'abateguye imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza leta y'isimigumuko hamwe n'abashatse guhirika ubutegetsi kuri aya mashirahamwe 13 aya 2 niyo abaya ya mbere mu gusubira kwemererwa gukora aya mashirahamwe yuguruwe mu gihe mu kwezi guheze hasubira kwemererwa gukora amaradio 2 kuri 6 yari yugawe kuva mu kwezi kwa 5 umwaka uheze aho haba gushaka guhirika ubutegetsi imwe muri ayo maradio ariyo radio Isanganiro nayo ne yari ifite dossier mu butungane aya mashirahamwe yuguruwe kandi inyuma yaho ubutungane bukuri imitahe kubanyepolitike n'abakuru b'amashirahamwe yigenga 15 kubarenga 40 barondezwa imitahe mpuzamakungu mu bakuwe ku imitahe harimo Leonard Nyangoma umukuru w'unanise na Red uyu yavuze ko leta ishaka guhuma amaso makungu kuko iyo mitahe yafuswe mu gihe Burundi bwari bwimirije kugenderwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon eloje buri kaneza Bujumbura ijuru rya Amerika.
Eroje urakoze imihanda itari mike ihuza komine Rango y'intara Kayanza n'andi makomine bihana imbibi imeze nabi n'ibiraro byasenywe n'imvura yaguye mu kwezi kwa mbere. Ibi bifite ingaruka mbi kubakoresha iyo mihanda no kubuhahirane hagati yayo makomine. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Haribonekeza ububi bw'amabarabara amwamwe ahoza komine ya Rango iri mu ntara ya Kayanza n'ayandi makomine bihana urubibe yaba ayo mu ntara ya Kayanza canke mu zindi ntara. Abanyagihugu bakoresha ayo mabarabara nibo bacumukura. Aba twabasanze ku ibarabara rigana muri komine ya Bukeye rivuye imuhanga rigaca mu isoko yo mu Irango no ku biro bya komine ya Rango.
Iri barabara rija mu Bukeye rimeze nabi gose ryarabomaguritse ahandi ndimvura ikomanye n'inzira imipfo inzira sitagura. Ntagiye nyine agenda yarusha kagenda nyine imodoka imu sekagura mwebe bishimo ashikiye aja nyine yarusha yamerewe na.
Ndimba ngende simoto. Muhanga nkaja mu Bukeye Bujumbura ntango akora igongeze mu Bukeye akira ari doye kuri bajana nabe kabagira bamwe akagenda baravako bona nkaho nuso bashaka kuharengana takuye ku muntu bagenda baravako bongera subira ko agenda yidongo ringe kuri amafaranga ndiro ngenda bako ngo bari kuvuga ubwi barabara
twa umuntu ngaho uja kwa muganga haba ingorane ziretire kubera ibarabara rimeze nk'irifise ibinogo byinshi cyane ufise umuntu ku moto uyike akashobora gutibuka ufise umuntu nkaba mu batwara ku nderuzo aho nyene ni ngorane barahenga amagashaka gutibuka hamwe bo dukore ibarabara twana kumenya iyo terambere yo bari kaze cyane turose
igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu mabarabara ava muri komine ya Rango cyasonzwe n'ibiraro byabamowe n'imvura y'isegenya yaguye mu mpera z'ukwezi kwa mbere niho kuruzi nkokoma rugabura komine Rango na butaganzwa iri mu ntara ya Kayanza cyo kimwe na Kagoma kagabura Rango na komine Mutaya iri mu ntara ya Gitega
kiraro ni nkokoma kikaba kikabura butaganzwa na Rango
mu ntara
ya Kayanza yego ko nyo dupake abakiriwa na tragira ibibazo byinshi nk'ubu bunyira nawe ko ubwa mbere kikibamoka tuje twarenda gutanga amara yo gusugumisha imoto
mwatanga nkangahe
igihombe
aho umukire yaba yaguhaye nkangahe
yaba yaguhaye make twasanga tuko tukorera ubusa nibarabe badufashe kabisa urabona ni hatari
wewe waciye kuri iki kiraro wakibonye gute
kirateye ubwoba cyane aya nacembanza kuva kubera nagize ubwoba
atwegwe mbere turakunda guca ngado haciye na ambirasi tugiye kwivuza iyo za musema zaburaniro nka ryari na ambirasi atwe kudusuka ngaha mu rodi ku mpamvu iki kiraro kidakomeye niyo mpamvu rero abategetsi boraba bakadufasha gusanura iki kiraro.
Umustaniro wa komine Rango Harerimana Suavisi avuga ko ku mabarabara amwamwe hari kamitende ariko ko haragahaze ku biraro vya bomotse
duhereye ku ibarabara ry'u Bujumbura duhana urubibe na komine Butaganzwa n'ibisanzwe iryo barabara ryo rirakomeye ariko haraguye imvura yaguye itariki 2022 z'ukwa mbere yaraciye ibiraro biduhuza n'iyo komine ariko ku nguvu z'abanyagihugu twarigoye turagira ibyo dushoboye iryo barabara turashira ku ibiti ariko si ibintu bishemeye imiduga mito mito irashobora kuhaca ariko nta muduga munini wohaca iyo mvura y'igihuhusi yaraciye ikiraro kiduhuza na komine Mutaha ariko naho nyene umustantere wa komine Mutaha yaragerageje kugira imigenderanire ntikike yarashitse ko uduti tw'uturaro cyangwa kuba turafatishije kugira naho nyene nk'amamoto n'imiduga mito mito irahaca ariko naho nyene umuduga munini ntiwohaca.
Umustantere wa komine Rango avuga ko hari umwizero ku isanurwa ry'ivyo biraro
twari dusanzwe dufise ishirahamwe Paivab yajya dufashije gutunganya imyonga ku buryo bwa kijambere yari yagerageje uko bishobora n'uturaro turi muri iyo myonga bari badukoze ariko kubera iyo mvura yaguye ari nyinshi igatwara imirima yose aho hantu hari hatunganijwe n'ibiraro rero byagiye birasiduka ubu rero twasubiye turabatera kamu turarindira icyo bazodufasha
ahamwomenya ko komine ya Rango ni imwe mu makomine itaragira amahigwe yo kuronka ibarabara rya kaburimbo na mwarijya atabarabara na rimwe rikuru muri amwe bita route nationale rihaca ngo rihuze imigwa mikuru y'intara muri komine Rango mu ntara ya Kayanza Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Abahinzi bo mu makomine yo mu ntara ya Cibitoki ahana imbibi n'u Rwanda nta burenganzira bafite bwo kugurisha umusaruro wabo muri icyo gihugu. Ni ukuvuga kuva ku cyumweru tariki 27 uku kwezi kwa gatatu abayobozi b'ayo makomine basobanura ko icyo cyemezo cyafashwe hagamijwe kubuza abaturage gusesagura umusaruro wabo. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikomanya.
Iyo ngingo yo kubuza abarimyi mu makomine y'Amabayi, Mugina na Rugombo turi mu ntara ya Cibitoke gushorera umwimbi wabo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda yafashwe ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari mu nama zakoreshejwe na ba mustandiri b'ayo makomine bamenyesha abo barongoye baba barimyi canke abadandaza ko kuva kuri w'Imana igenekerezo rya 27 kuno kwezi kwa gatatu atakidandazwa na kimwe kirekuriwe kujabuka urubibe Uburundi buhana n'u Rwanda. Umuhanuzi wa mustandiri wa komine Rugombo Firmino Habumuremyi imwe mu makomine yafashe iyo ngingo yabwijwe rya Amerika ku iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gukingira umwimbo protectionisme mu gifaransa
kwa kugira ngo kebure abene gihugu bo muri komine ya Rugombo birinde gusesagura umwimbo baronse wari wose na cyane cyane na bujya tubona ko isezo ikurikira isezo B kubera ihindagurika ry'ibihe kibonekeza ko atamwimbo tuzova mu turonka.
Abarinyi bo mu makomine ya Mabayi Mugina na Rugombo bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise iyo ngingo abagiye kuhahumbira cyane n'abadandaza b'imboga nk'amatomate n'intore ubu batabona iyo bagiye gushorera umwimbo wabo narijya amafaranga bakoresheje ari amadeni basabye.
Cyo murima wanje ni nusu yose y'inyanya zihiye hari haheze iyi ngari nganuye aho geze no munsi nabuze niyo ndabijyana nimba nari nsemo nk'ideni ry'ibihumbi nk'5000 umva bacha bambo twasaba rero barabinyene bo twugururira umuhora nari ndiwe cyo dushore
cyo bagomba bandere kamba ku miliyoni z'abandi nakopesheje yemwe njya kugura umurima we none kadenga ngo ubutunga 10,100 harabaye ngomba munge sinemere kamba.
Abo barinyi bo mu makomine 3 y'intara Cibitoka hanurubiwe n'igihugu cy'u Rwanda bibaza ko iyo ngingo yoba ari ingaruka y'imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Basaba indongozi z'ivyo bihugu kwicara ico kibazo ihanahana y'ibidandazwa rikabandanya.
Nosaba leta ko yoba ingere bitugeragereza kagira umwumvikano hagati y'u Rwanda hama umwumvikano wamara kuboneka abari twewe nacu tukagira aho turonse akoyo kinkinyanya ntusi akuzibi zicazi bora umuntu agacamena kugahinga kandi umuntu we yaravugize ati reka nikonkore ndondere utyo tungabana umujyango ariko ubu nukumena ntabwo nta handi tukizishye.
Ariko umuhanuzi wa mustandere wa komine Rugombo ajeje intwaro n'imibano arahakana ku iyo ngingo itafashwe kubera iby'imigendranire hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Firmino Habumuremyi yemeza ko hari umwimbo w'imboga uzokononekara kubera ataburyo buhari bwo kuwushingura. Asaba abarimyi n'abadandaza bo mu Rugombo gushorera umwimbo wabo mu ntara z'u Burundi abahaba bakeneye ivyo vyimburwa.
Ibyo bavyiza yuko igihugu kitosonza ngo turiko turajya kugaburira ibindi bihugu byo hanze kubera ko nacyo bituma twafashe inyigo yuko izo tomati byo byiza ko abazimbuye mu gihe zidashe kugurishirizwa muri komine ya Rugombo yonyene cyahe amakomine agize iyi ntara yacu ya Cibitoke buzishora mu makomine agize izindi ntara z'igihugu.
Iyo ngingo yo kudashorera ibidandazwa mu gihugu cy'u Rwanda yatumye kuva kuri uwo w'Imana abanyarwanda bahora baza gushorera mu Burundi batinjiza ibidandazwa byabo nkuko byemezwa n'abakorera ku mupaka. Ibyo bibaye mu gihe u Burundi n'u Rwanda bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ibihugu bihurikiye muri uwo muryango binafitaniye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa. Mu Cibitoke ca Rugombo, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu cyumweru gishize abasirikare babiri Lieutenant Colonel Darius Ikurakure hamwe na Major Didier Muhimpundu bishwe n'abantu bari bafite imbunda kugeza ubu bataramenyekana. Muri icyo cyumweru kandi Leta y'u Burundi yatangaje ko itazigera igirana ibiganiro n'abo ivuga ko bagize uruhare mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Yavuze kandi ko nta biganiro bimwe bita négociation mu Gifaransa bizigera biba kuko Leta ihari yatowe n'abanyagihugu. Hari kandi n'abakomeje kugaruka ku kibazo cya manda ya gatatu ya Perezida Nkurunziza. Ibi ni bimwe mu bibazo ikiganiro muri isanga cyanone kibanzeho. Ni ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatumiyemo Bwana Chauvinot Mugwengezo, umuvugizi w'Urunani Senared rujejwe kubahiriza amasezerano y'Arusha hamwe n'intwaro ya demokarasi. Hari kandi Deo Hakizimana wigeze kwiyamamariza umwanya wa Perezida mu mwaka wa 2010. Bwana Mugwengezo aratangira avuga ku kibazo cy'ubwicanyi bwahitanye abo basirikari bakuru babiri mu cyumweru gishize.
Ubwicanyi twebwe tubaha insiguro imwe n'ubundi bwicanyi tumaze igihe tubona, bumaze hafi mwaka bukorerwa abanyagihugu, bwakorewe abanyagihugu kubera gusa bazize yuko batashatse yuko ikirungo cya gatatu umukuru w'igihugu acishuza kubera amategeko agenga igihugu cyacu ariyo ibigashingiro n'amasezerano y'Arusha abibuza. Ubwicanyi rero murabona ko bwatarukiye no ku nzego z'umutekano, bugatarukiye no ku nzego ubushikiranganji bwo kwivura abantu. Ku bwacu rero izo ni ingaruka kandi
turazi. Chauvinot, izo ni ingaruka, ariko nashaka ndabaze iwanyu mubivuga ko iki impanuro mwutanga n'izihe cyane cyane ku bwicanyi muri rusange, cyane cyane kuri ubwo bwicanyi busanzwe bwasiye kwaduka burondera abasirikare. Hari abantu benshi bavuga ko ari uburyo bwo gucanishamo igisirikare cy'u Burundi, mu bivuga ko iki mwebwe?
Icyo tuvuga ko Federico ni ikintu kimwe n'abarundi batiriko igihugu cyacu kiriko kirabura, n'abarundi bariko baragandagurwa. Ntitwigeze na rimwe twebwe duhesha kugaya no gutera ibyatsi ubwicanyi bukorerwa abanyagihugu. Cyo kimwe n'ubwo bwicanyi buriko burakorerwa uno munsi abasoda n'abapolisi, ariko bidasimura yuko bwicanyi ku banyagihugu bwaheze cyane bwagabanutse ni bwa bundi nyine byari nini. Naho nari kubwira nti ibyo ni ibintu bijyanye n'ingaruka mbi yuko umukuru w'igihugu yafashe ikiriko cya gatatu aracyizizira arinze guhunya amategeko yose.
Akamo mushira ntahe Chauvinot mutera abantu nk'abo arondera kwicana canke akamwe mamutera abantu batuma nakahe amasegonda 30?
Twebwe ku bwacu nta siguro nimwe gukora ikiri nk'icyo yoba afise, nta siguro nimwe twe twoshigikira ubwicanyi n'ubwicanyi. Uwitwa n'umurundi uno munsi n'umusoda nkumbure ejo ntazuba turi umusoda, akeneye uno munsi nk'uko azuba bikemere n'ejo. Abakora ubwo bwicanyi rero nta siguro na rimwe nimba babikora mu ntumire yo kwihora unaka yayicanye n'akawundi yaricanye, mbe nibaza ko iyo ngendo iyo ntumbero idafise agaciro.
Mukurindira mushya nahe Chauvinot,
abandi nibareke umunsi ubutungane buzotangwa gukora bazo
kuri
kwinga intahe mu gahanga
bacyugura ubanza kwishyura amategeko y'Urundi. Ego mushya nahe Chauvinot, urakoze. Turacarondera umushya nahe Emmanuel bamenyekana, ariko turabona dufise Deo Hakizimana turi kumwe ngaha. Mwiriwe neza Deo Hakizimana?
Halo,
mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Twari tuvuga ku bwicanyi buherutse kwadukaho abasirikare bakuru bahagandaguwe, kandi bisa nuko abantu bavuga ko bushobora kuba ari uburyo bw'ugucishanishamo igisirikare. Nashaka ubwo bwicanyi mubona gute mu kanya gatoya cyane rwose?
na inisio si ubiche ugado sahantu chana chana mchijiku chacho tuwa idu iti mungu yi chane ila tela makenga ila tela ni mbabazi tuifuza yuko umusa wa ini politike wa vipawa mazegu tegira yuko umusuri igina wazo wigani ya wakarana ingine yugu choshua kogoro la kuko uye habu zwezinsi hani zwezinsi ukuri ushaka wezu wala kuhu nicho ituma jene miraza kumuhane kwa anye yuko harege zeko uwe satangu la kuiku itagashi akawana na wakagani ya anima tukaronga mahoro ejo kumi mingi atangu la kukora
akama motera abantu bari nyuma y'ubwicanyi bwose ba Burundi ukoregwa abasivile ika ukoregwa n'abasirikare bakuru nakahe mu kanya gato
gewe idimbo no musi ndagiranye n'ibyo tugize kubera 1996 aho umuhayisende de wari ukomeye cyane mu gihugu hanyuma kandi ukaba wari kuragwana n'igisirikare muri icyo gihe byo aho nari nterereye nakora muri ambasade y'Uburundi mu Bubiligi naragiweje sanga bimeze nk'uko byari bisanzwe biri ni ukuvuga hari amakungu agomba gufasha Uburundi bwa Abarundi bo nyine bakaba ari bo batorohereza amakungu kugira ngo abafashe muri iki gihe ngo bisa n'ibisa kuko hari abanyamahanga bamwe neza bari bafise amakuru atari yo bamwe ngo baratangiye kuyaronka uburyo hayageze yuko twebwe abarundi twebwe indimi natwe tubona yuko igihe cyageze yuko ibihitiye byo bwiza kuringana je icyo gihe ndabwira abagwana nta uzotsinda ubundi Burundi byose bizohera ku meza ibiganiro ni kandi n'umwabitangura kare muzaba mufashije abarundi benshi muzaba mufashije abarundi mwese namwe bimwe muzaba mufashije plutôt ça commence plus c'est rien qui je toi vous gamme chez hamu qui je ndo ngo yitwa Philippe gari bya tunganije ikiganiro Geneve gihuza abanye abo byiga ico kibose kandi cyari bya
ico ikibazo cy'ibiganiro mu kanya mushya nahege ho Hakizimana turagaruka ko ariko reka duhi jambo muri wanyu radio ijwi rya Amerika bave imbere mwiwe neza murakomeye nosi kibazo mafite cyimviro ku bibazo turiko turashikiriza twavuze ibibazo bitatu cyane cyane ikibazo cy'ubugizi bwa nabi ubwicanyi bwadutse mu minsi heze burondera abasirikare bakuru turaza kuvuga kandi kubyerekeye ikiringo cya gatatu tuvuge nibyo bita negotiation cyangwa dialogue murafite kibazo icyimviro mu kanya gato cyane gose
je kibazo cyo anje ikibazo je nabaza none ko ubwo bwicanyi bubandanya none amatohoza akaba kandi tutabona iherezo ryayo twashe tuvuga ko bikorwa n'abantu ariko kabazo mfite
mu kanya turagaruka kuri ico kibazo mubajije ariko imbere yaho ko wari kutubwira cyane cyane n'umuntu yoba yegereye nka leta katubwira ukuntu ayo matohoza ariko araba ariko ushiko ntituramona mu kanya ariko turabaza n'abashinga nta turi kumwe yarabe ko kwishura kuri ico kibazo turafite wundi bunywa nyuri radio ijwi rya Amerika Jeune muri Beneza
Beneza
murafite kibazo murafite cyimviro
Ego ndabaje kwaramuta aho kuri rya Amerika ndaramugize n'abatumire.
Yeah, muri we neza.
Ego hama nanje nagomba mvuge kukuntu inzego za gisirikare ziko ziraganda kugwa ndetse n'ibyo umutekano muri rusangi.
Mhm.
Nkaba mvuga ati dukurikije tukaraba izo banyepolitiki batavuga rumwe na leta izo bagiye bashikiriza bavuga yuko bazoheba bakombo mu butegetsi bwose ndetse n'igisirikare kibushigikiye munsi abuke inzego z'umutekano zose ngo zishigikiye iyi leta ihari ubu ngo bazoziganda gura zose bazimare nkaca mvuga yuko rero abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bariko barashaka gushika ku ntumbero cyo gucanishamo igisirikare cy'u Burundi nubabwira yuko ivyo atabuje na bumwe bazobishikako bashatse kwishisha mu iyo nzira ahubwo inzira je nobona yari irashe yari inzira y'ibiganiro y'ibigando yo nyene niyo nzira yoshikanye abanyepolitike ku byo bipfuza kuko nibashaka kwishisha mu bintu by'inguvu nta kintu kimazoshikako hari maragwamba zeshe bino mu gwengezo yereka avuga yuko atabutungane muhari none ubwo butungane buriko burarekura abantu basabwe n'amakungu yuko barekurwa abantu 2000 bariko bararekurwa nande ubutungane buriko burarekura amashyirahamwe yigenga gusubira gukora ubutungane cyangwa niki ubutungane yifuza buzari bwa butungane buzoshaka gukorera ku mafuti y'abanyepolitike
hama nagomba ndamubwire aravye muri rusangi abanyagihugu bari ngaha anya mu gihugu cy'u Burundi tudafatiye kubahunze nka 99% kwijana ni bari ngaha mu gihugu navuga atahubwo intererano ikomeye barabwe gukora abanyagihugu batavuga rumwe na leta nibatera kamunyabuna igihugu cy'u Rwanda cyabye igihugu cy'u Rwanda ku muntu wese azi yuko atagira ibintu byo gutembagaza ubutegetsi natera kamu u Rwanda rure kuri impunzi zacu zize ngaha mu Burundi hanyuma mu Rwanda nago ni rure kuri abantu bagirwa no gucya gutembagaza ubutegetsi
Eugene uri kuvuga nk'uko mengo
bariko barafashanya n'u Rwanda mu guforoma igisigira kiza gutera u Burundi avuga ati rero nibashikaye nyabuna barego kuba batadaja kuko nta kuntu leta itoganira n'abantu bose bagaza ubutegetsi umuntu uzi yuko atagiye impunzi n'izo gutema gatatu
Eugene uri kuvuga nk'uko mengo u Rwanda rwo buzi impunzi gutahuka ayo makuru uyakura
makuru y'ubuga imbanda turafite abantu tuvugana benshi bari mu Rwanda bavuga ati twese batubuza gutaha u Rwanda nizo kuri izo mpunzi kuko benshi baraza kuko n'abatahutse bavuga ati twese nubwo tuje turinyegeza niturumwe
tuza reka duhe ijambo Chevino yishureye ku kibazo wabajije ni kibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko batavuga rumwe na leta bo bararahiye bakarengwa ko bateza gutembagaza leta mushiye nta Chevino ivyo mushiye nta Eugene avuze vyo bari vyo
oya je bibaza ko ari karitiranye ibintu uwo musore twebwe kugacu nka serabede nta narimwe nta n'umunsi n'umwe twigeze tuvuga yuko twebwe twihaye intumbero y'iguhonya abasoda n'abapolisi kuko turazi neza yuko izo nzego ari inzego z'igihugu ari inzego mu gushyirwaho zisunze amasezerano y'Arusha n'ubutegetsi bw'Ubujumbura buriko burazihungabanya nta kindi kuko umaze gufata abasoda ukababangura bamwe ukabita ngo n'abakera abandi n'abiyi ntwaro Jeni wazako aho honyene
Chevino uri kuvuga ko leta y'u Burundi uri kuvuga ko leta y'u Burundi ariyo iriko iragandagura abo basirikare Chevino uri kuvuga ko leta y'u Burundi ariyo iriko iragandagura abo basirikare
igipolisi kiragakinga uyu muntu sinzi ko amakuru afite cyangwa ubuyamuha ko ayaronka neza hanyuma rero ubutungane yavuze yuko buriho yavuze yuko uno munsi amashyirahamwe adaharanira ibya politiki atangiye gukora yavuze yuko abanyororo bamwe guca barekugwa nkumbure ntazi ibiri ko birakogwa ntazi n'intumbero y'ibyo bintu bifite intumbero y'ukwiyoza bifite intumbero y'ukwerekana ko hari ishaka ryo gukora neza n'igiharuro muri rusange
reka icyo kibazo ndakigaruka ko mu kanya reka duhe n'ijambo Deo Hakizimana nawe nyine agica avuze ko byashikirijwe na Eugene hamwe na bava imbere Deo
jewe kuri ibyo bibazo bijyanye n'ingorane tugifite uno munsi jewe icyo nifuza gushimikira ko mu guhamagara abo bose bibaza yuko ikibazo kibaraba bibuke ingene intambara yatanguye ingene yabandanije naho igeze uno munsi ageze uno munsi ni uko ubuye hariho ibyitwazo hariho ibibazo byavuzwe byabagijwe bigitangura bijyanye na manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu bitakivugwa uno munsi ubu abazi ibintu n'ibindi barakubwira bati reka kuja murabeshana nimurondere ikibazo nyamukuru mumenye ikibazo abarundi bariko baragira ibyo mubeshana mwabeshanye kuva kera turabizi n'ibintu jengera ndabivuge mu ncamake ubwo ntabyo nshobora mu kanya gatoyi umunsi abarundi bazokwemera kuganira bakamenya yuko ingwano turi mu singwano y'iwacu n'ingwano y'abantu badukoresha kugira ngo tujyane ducanemo baze kuyora amatunga yacu ibyo ndabivuze mu kuri sindiko ndabeshya ndabizi mugabe icyonzi cyo nuko ari ikibazo kirekire cyane benshi barabitinya hari aho uvuga ngo ndabivuze ngo baba bandi uriya bagucira umutwe kikubona rukuri
icyo cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga cyavugaga ku bwicanyi bwahitanye abasirikari bakuru babiri b'u Burundi hamwe n'ikibazo cya manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza ni ikiganiro rero muri Isanga mushobora kucyumva kuri internet igihe mwabonera kanya aha rero niho ibiganiro byacu bihumurije tubashimiye mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Rashad Smith afatanije na Fatuma Karara Alimasi mwari kumwe kuri mikuru na Eugenia Mukankusi mwakoze rero kuba mwari kumwe namwe mukomeze kukurikira radio yanyu ibiganiro byacu birakomeje.